Imwumviri zani radio iswi ya Amerika bugiri Washington DC mukirundi ni kinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fideli, turayahera ku bitero by'iterabwoba byabaye ndanse muri Afrika na cyane cyane mu karere ka Sahel. Abantu bashika babiri barishwe, abandi batanu barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umwiyahuzi aturikije bombe mu nzu idandarizwamo ibinyobwa ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia, kuko igipolisi n'abavyiboneye babivuze. Ubwo bunywero buri mu ihuriro ry'amabarabara ahakunda gukoranira abantu benshi mu buraruko bwa Mogadishu, aho n'abajejwe umutekano bakunda guteramira bihereza ikawa. Nta washotse yigamba ko ari we yakoze ico gitero, ariko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda niwo wama wakoze ibitero ku basirikare hamwe n'abasivile muri Somalia. Ahandi havugwa iterabwoba ni mu karere ka Sahel. Muri Mali, abakekwa kuba intagondwa zigendera ku idini rya Kiisilamu barateze umutego mu ibarabara ejo ku munsi wa kane kurukurikirane rw'imodokari hagati mu gihugu, bica abasirikare 15 hamwe na 34 bakomeretse, 10 muri bo barababaye cyane nk'uko byavuzwe n'igisirikare. Igisirikare cyavuze ko ico gitero cyabaye mu masaha yegeye imbere mu gatondo mu gisagara citwa Duenza kiri mu ntara ya Mopti, aho imodokari yari itezwemo ibombe yasambukira mu zindi zari mu ibarabara. Ibindi bitero by'ibyihebe byabereye muri Burkina Faso ejo ku munsi wa kane, icyo gihugu cyarongeye kuzindukira mu kigandaro aho abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 49 mu gitero cyateye amakenga ku bushobozi bw'igisirikare. Ibendera ry'igihugu ryaramanuwe gushika hagati bikazomara iminsi 3 y'ikigandaro ku mabendera yo ku ngoro y'inama nshingamateka, ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe no ku biro bya leta mugwa mukuru wa Gadugu, nk'uko itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryiboneye. Kibaye igitero gikomeye kigize gatatu gikozwe ku basirikare ba Burkina Faso mu ndwi zibiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri muri Afrika, ariko mu gisata cy'amagara y'abantu, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu karere ka Afrika ryavuze ejo ku munsi wa kane ko hibonekeza akarenganyo ku ikwirakwizwa ry'incanco za COVID-19 ku isi. Umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afrika, Matsidiso Moeti, yavuze ko ibihugu bikize kurusha ibindi bigeze mu mugambi wo gutanga doze ya gatatu yo guhagarika ubukare bw'ubwoko bwa COVID-19 bwiswe Delta. Ni mu gihe muri Afrika hari abataronswa n'urushinge rwa mbere, ariko Moeti avuga ko afise icyizere kw'incanco zigiye gutangwa ku bwinshi muri iyi minsi isigaye y'ukwezi k'umunani biciye mu mugambi COVAX uri kurarungika doze hafi imiliyoni 10 muri Afrika muri uku kwezi k'umunani. Amakuru kuri Afghanistani, ibihugu byo mu burengero bw'isi bisa n'ibitariko birugururira imiryango, impunzi z'Abanyafghanistani ziriko zirahunga igihugu hamwe n'izishwiragiye mu gihugu hagati. Ni nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu buryo bwihuse amakungu atari yiteze. Canada yavuze ko ishobora kuzokwakira Abanyafghanistani barenga 200,000 babangamiwe n'abatalibani, ariko nta kirangaminsi cyo kubatwara cyatanzwe. Leta y'Ubwongereza yatangaje ku munsi wa kabiri ko izokwakira 5,000 uyu mwaka, ku buryo mu myaka 5 bazoshikana ku 200,000. Ubwongereza buvuga ko abo bazoba bagizwe n'abafashije gusobanura indimi bakorana n'inteko z'ico gihugu muri Afghanistani. Leta z'Ubumwe za Amerika yo ivuga ko mu nteguro yayo yongereje 8,000 kubo yahora yakira.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Agiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe mu Rwanda. Ejo ku munsi wa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru.
Buriya tuzi ko papa bazamukatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola droise nogima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavoka be.
Uyo ni Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina. Leta y'u Burundi isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare, ivuga ko ari umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ejo kuwa kane, impunzi z'Abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatabutse zigana mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho hagiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe i Rwanda. Aho abamushigikiye bo bavuga ko ari ibibazo bifatiye kuri politiki. Ejo kuwa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru, mu gihe uyu munsi ariho hari hitezwe ko Sentare itangaza ibyavuye mu rubanza Paul Rusesabagina ubwiwe yaraherutse kwikuramwo, avuga ko atazoronka ubutungane bukwiye. Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru cyari cyatumiwemo kandi umwarimu wo muri kaminuza ya Chicago, Endless Brian, yigisha ibijyanye n'amategeko, yagarutse ku kuntu Rusesabagina yavuyiwe agiye i Dubai, aho yavuye azi ko agiye i Burundi, mu nyuma yaho akisanga ari mu Rwanda. Muri icyo kiganiro Brian yavuze ko bumvise ko Sentare yigije inyuma umunsi yari gutangariza ko ingingo yafashe ku rubanza rwa Rusesabagina. Brian yavuze ko ivyo bigiye gutuma Paul Rusesabagina aguma mu munyororo ikindi gihe kibarizwa mu ndwi canke mu mezi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, atangura mubaza impamvu y'ico kiganiro n'abamenyesha makuru.
Twabiteguye kubera impamvu zinshi. Rimwe nuko twari tuzi bari bavuze ko bazanonsa verdict ejo this Friday, kandi barabihinduye bavuga ko bakeneye ko dosiye nini, ko bakeneye ikindi uwundi mwanya kugira ngo barajute kuri ku byo bazahimba. Buriya tuzi ko papa bazamukatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola droise no kumwima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavoka be, n'ukuntu bakomeje n'ukuntu bamushimutse, n'ukuntu bamutorture. Ariko n'ikindi nuko umwe mu bavoka be international mu Bubiligi witwa Maître Vincent Lurquin, ubungu ari mu Rwanda, yagiye kumureba, yagerageje no kujya kumureba kuri prison baramwangira. Ubungu rero twakoze iyo conference de presse ari muri Mille Collines, abantu bose bazi symbole yayo, symbole ya hotel de Mille Collines kuri papa wacu ku byo yakoze aroko yari abantu muri genocide abashyira muri hotel. Rero iyo sambale niyo twashakaga kukwerekana ko ubungubu abavoka bacu baracyagerageza, baracyamurwanira, baracyamuvugira, natwe umuryango we turacyahari, turacyavuga, kandi ubungubu twashaka kukongera kubishyira hanze twerekane akarengane ka papa, n'ukuntu guverinoma y'u Rwanda ikomeza kwica amategeko no kumugirira nabi, no kugirira nabi umuryango wacu.
Waruvuze ko ejo kuwa gatanu aribwo urukiko rwari buzafate imyanzuro kurubanza rwa papa wanyu Paul Rusesabagina, ariko bitakibaye. Ni ukuvuga ko urubanza rurasojwe burundu cyangwa hari icyo muteganya ko umwavoka agomba kubikoraho?
Ubungu abavoka bacu baracyashaka kumugiraho access. N'abavoka babiri bacu bo mu Rwanda gusa bashoboye kujya kumureba, baracyamwima uburenganzira bwe bwa defense yo kubonana n'abavoka be, kandi ibyo rero byerekana ko verdict bazatanga nago izatangwa, verdict izatanga ku muntu utigeze kugira uburenganzira bwo kuba represente par abavoka yihitiyemo. Donc iyo ngibyo byerekana ko na fair trial yari ihari, kuba bakinabuza umwavoka we ngo ajye kumureba byongeye byerekana ko na third trial ihari ko banga ko papa yidefenda ko ahubwo tukatuvuga nibaza niki batinya kuki bakomeza kwanga ko abavoka be baza bajya kumureba bamugira cyangwa nuko anagira information kugeza ubu ngubu muri gihe iyo abandi bavuga baje bo mu Rwanda bagiye kumureba muri prison bamwambura amadokument ye yose bakanga kabisoma bakanga kabireba kubera iki bashaka kumwangira information niki bashaka kumuhisha niki kindi nibyo byose turabyibaza kandi ibyo byose ni violation of international law violation of confidentiality between attorney and client
no kuvuga kurenga ku mategeko mpuzamahanga no kuba hatubahirizwa uburenganzira ko kubika ibanga hagati y'umukiriya no muburanira
rero aba juge bazakora decision bazahitamo verdict bamukatire buriya ku imyaka ubuzima bwose ariko bazamukatira bazi neza ko nabo barimo barakora jugement ku muntu uri innocent wabaye n'uburenganzira bwe bwabaye byoye
ntabwo byafitanye isano n'uko yaba yarikwiye mu rubanza noneho
kuko kuba nubwo yavuye mu rubanza ntabwo ari uko umuntu avuye mu rubanza ko bagomba kumwima kubonana n'abavoka be yagombye kushobora kubonana kwicarana n'abavoka be in confidence ubungubu baracyakomeza nubwo ministre de la justice Busingye yagiye kuri televiziyo yemera yuko yabyoye human rights za papa wacu bamufata document ze banazisoma ibyo nani byabaye rimwe gusa barabikomeje n'ubungubu n'uyu munsi baracyabikora
mwakunze kugenda mugaragaza impungenge za z'uko papa wanyu ufungiye i Kigali ameze kubera uburwayi mukunda kuvugana n'ibihugu cyangwa se babihagarariye nk'inteko nshingamategeko y'ibihugu by'Uburayi n'Ububiligi mu buryo bwihariye ubungubu ibyo mwavuze ibibazo mwababwiye babikoze hiki
ubungubu the pressure is increasing
igitutu cyariyongereye
abantu barabibonye bose kuba bakoze iyo proces public kuba babishyize kuri YouTube abantu bose barakunga bakurikire byatumye rero isi yose abantu n'abantu n'abategetsi bo mu Bubiligi nabo muri Amerika bakurikira iminsi yose na isegonda zose ziriya zero ya rubanza bakabona n'ukuntu babeshyeye papa n'ukuntu bamwisha amategeko uburenganzira bwe ubungubu byarabonetse nta bundi muntu bashobora kubeshya ngo babyemere n'igihe cyageze kugira ngo bamurekure atahe
Karine Karimba ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Tim.
Tugushimire Tim.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukubitire mu Burundi aho leta y'ico gihugu isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 umushikiranganji wa mbere Arangiyome Bunyoni yaraye abitangariza abamenyesha makuru i Bujumbura ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
umushikiranganji wa mbere Arangiyome Bunyoni yashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza ko umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 yofatwa yari hose agakubitwa intaye mu gahanga Arangiyome Bunyoni yavuze ko leta yiwe ifise amakuru akwiye ko Godefroid Niyombare ari mu gihugu cy'u Rwanda acha sabako icyo gihugu co mubanungikira nkuko giheruka gutanga abandi bagwanya leta y'u Burundi bagera kuri 19
Burundi n'u Rwanda ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera nige twaye muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ibyabo parapolo y'u Burundi kuba twima rero batubiye nabi nacyo gituma twagumye twensisita tuvuga tuti ni mubaduhereze bayaduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryane ko cyangwa bakinyegeje birasaba ko nabo nyine babazana kuko natwe tuba dufise abantu babo tuba twarababahaye abari barwanije kudeta guhera kuri generale Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashyikiye mu Rwanda bashyirwa nk'abami ibyo birazwi ntacyo bukoranye mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abaroni ntitwokimenya kuko natwe dufise inshuti tuvuga ururimi rumwe ibyo rero n'ibintu bisanzwe bigaragara minigenderanire ibe yageze nabi hagati y'ibihugu icyo ari cyose kandi rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire irashobora kuba mibi kubera imikorere mibi y'ubutegetsi
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kwishyura amashyirahamwe mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu arenga 40 yituye ONU kuri uyu wa gatatu yerekana ko muri icyo gihugu agateka kazina muntu kasubiye guhonyangwa bikomeye
iyo bisata biri ko biratunganiriza abari mu gihugu byisunze amategeko nigira kabiri gica kiza gusasagaza agateka iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu harabaye rero ikiyago cy'indenza rugero cyashyizwe ku Burundi kubijyanye n'ibyo agateka kazi na muntu uko ibihano byari byafatiwe leta byari cyakarengane kuko leta ntiyigeze ireba amaboko mu gukingira bene gihugu no mu guhana abo bose bagiye bahungabanya agateka kazi na muntu atakurabira uyu cankuriye ajya mashyirahamwe rero yanditse ntiyabeshe kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora guhura n'isanganya agahwera cyangwa akicwa kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora kurenganya mugenzi we ntibisigure uko agateka kazi na muntu kaba katubahirijwe koreka kubahirizwa mu gihe ibyo byoba leta ntihagire ikikora ariko nta na rimwe leta yigeze irera amaboko turashima leta z'ubumwe za Amerika turashima francophonie n'ibindi bihugu bimaze kubona yuko biriya bihano byari byarafashwe karakarenganyo bakabikura
arengiyo mebunyoni muri icyo kiganiro yabonetse akeye mu maso yambaye ishati yera ikaravati itukura na costume yirabura mu kuramutsa abamenyeshamakuru bari bahari yashimiye Imana kuko ikimukingiye amagara atwenga yongeye koko kugeza ku isa icyo kiganiro cabereye ko yarameze neza aha yari kwakura amakenga kuvyari bimaze iminsi bivugwa ko amagara amukitse icaje kunyura ibintu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ko umukono mu ntango ziyendwi rigena umushikiranganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ko ari we yomusubirira mu kurongora ibikorwa bya leta mu gihe bunyoni yoba afatiriwe iri tegeko n'irigenga ibikorwa bisanzwe bya leta reglement d'ordre intérieur mu gifaransa aha abatari bake nk'abaharaniye agateka kazi na muntu byarabateye amakenga Pacifique nini nazwe atwarishiye mu Focode yanditse urwandiko rusaba umukuru w'igihugu kubwira Abarundi iyo uwo mutegetsi amaze iminsi mu kiringo kirenga amezi abiri ataboneka yamara muri ico kiganiro bunyoni yavuze ko mu mezi aheze ibiro vyiwe vyari bimaranye iminsi akazi kenshi ko kugenzura ishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
kwa kane impunzi z'abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse zigana mu gihugu cy'u Burundi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Mulongwe
izi mpunzi zahungutse ku manywa kuri uyu wa kane zanyuze mu nkambi ya Rusenda aho zigiye gutegera ubwato buzazijyana mu mujyi wa Uvira anonzira kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko zishimiye guhunguka kuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu buhungiro. Nzoyihaya Nadine na Manirakiza Deo ni zimwe muri zimpunzi zahungutse ziva mu nkambi ya Murongwe zivuga yuko ari byishimo byinshi kuri zo kuba zihungutse kuko ni kenshi zifuje guhunguka ariko ntibyakunda.
Ndanezerewe cyane kuba bemeye kudutahura amahoro. Hari abenshi bipfuje gutaha, bamwe baragiriye ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambugwa ibyabo, ariko twebwe turanezerewe kuba twifuje gutaha bakaturekura. Kandi twariyandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujana, ariko ubu turashimye kuba baturekuriye. Tukaba dusabye yuko n'abandi bipfuza gutaha mwaguma mudusabira bakabarekura kugira nabo bataye kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi.
Hari hahetse igihe kiregire tutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende ejo ngo ku itariki 17/15, ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza. Sinzi ko mu Burundi tuzagushika ayo mahoro twari tuhakumbuye rwose.
Nta nyungu Melania ni umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yahungutse ava mu nkambi ya Murongwe azajya muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Yifuza yuko leta y'u Burundi yabitaho nibagera mu gihugu cyabo cy'amavuko.
Turashimye cyane yuko baduhunguye n'amahoro. None turasabye yuko natwe mutwakirane n'amahoro, nicyo ndiko ndasaba. Kandi tumaze imyaka myinshi turi ino mu buhungiro n'ikonko, inzu zacu zaramaze gusambuka ntacyo dusanga. Icyo twifuza yuko mwo dufasha tukaronka natwe mukadusanasanira ingo zacu.
Mfurakazi Makile yishimiye kuba avuye mu buhungiro, ariko asaba leta y'u Burundi kubafasha ibo bafite indwara zidakira nk'uko bari basanzwe babafasha mu nkambi.
Twarabapebesi twafashwa, nitwaye tuzi kwihereza ibyacu twafashwa. None n'ubundi naho tugiye nyene bakomeze kudufasha nk'uko tubisabye. Turabapebesi atacyo twihereza, ariko turashimye yuko iyo tugira tuje batwakire n'amahoro, badufashe neza, batwakire neza nk'uko tugiye. N'ukuri Imana idufashe kuko twarasize imiryango ngaho, turasize imiryango mu Burundi. Twari tumaze igihe cyinshi tutabonana n'iyo miryango.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe, Bwana Didier Mwangala, avuga yuko kuva inkambi ya Murongwe yubakiwe aribwo bwa mbere bahunguye impunzi z'Abarundi, aho avuga yuko kuri uyu munsi bahunguye impunzi 170 ziri mu miryango 40. Biteganyijwe yuko ejo kuwa gatanu ari izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Murongwe zizurira ubwato bazijyane muri Uvira, hamwe n'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zirenga 150, nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Didier Numbi wa Numbi. Mwumenya yuko ejo kuwa gatatu kandi niho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo hamwe na ASER batahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zari mu nkambi y'agateganyo ka Vimvira 449 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Habarirwa impunzi z'Abarundi zigera ku 44. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika i Murongo wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abarundi cyo kimwe n'abanyatanzania bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera, harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Bamwe muri abo bacuruzi bahitamwo gukoresha inzira za magendo. Inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayishikirizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiriye kugurwa haraheze iminsi, ikibonekeza nuko uruja n'uruza rwagabanutse cyane ugereranyije n'uko vyahoze ikiza cya COVID-19 kitaratera. Reka n'inyingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cya COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira ibidandazwa byabo mu gihugu cya Tanzania. Abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo, bigatuma akazi barangura gacumbagira.
nukufuki yongi ingo tukwara ya kiliye nuko java itegeko ngora netihari nuko ngaba Tanzania vinji ye Murundi baliha madolari minongi tatu kachabone kanagariro yuko Murundi na wenji ye muri Tanzania bacha bagira ishavu bakachabaka mafranga ndengarukero ibumbi minongi tatu tushirinji isu nzeba vuka yuko nabonye na Tanzania vinji ye Murundi ko baliha amahera menshi dolari minongi tatu sinariko nishula kwenjira kubuno.
Iyo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutanga ibitigiri kuko biza birahindagurika. Inkurikizi rero zaratangwe kwibonekeza aho bamwe batangwe guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'icyo gipimo yokugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora.
Ingaruka irabaho kuko amahera ya Tanzania ari hejuru ugacushira ko ayo zuratanga nkawe ya COVID ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura ntakanyugo bukironka twose bayuko ayo mafaranga bo yakuraho umuntu agacha nkuko yahora arengana kare hamakara bayuko yoronka kanyungu agiye kurangura kuko nkubu umuntu usanga akora homba ntacaronka nico gituba beshi mbere bahivye no kujabuka.
Umuvugizi w'ugushikira nganje gwamagara y'abantu no kwirindikiza ruho nyanganda SIDA Jean Bosco giro kwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho.
Twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari icyo abantu batazi nuko twaharuriyemo ko nuba atowe icyo kiza bacaheza karonga umuti ku buntu si gupima rero gusa byo musanzwe mundabizi ko haba gupima hasanzwe hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactif ibyo byose bigugwa amahera boheza rero bakabitabura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane.
Kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri aya mafaranga barihishwa giro kwishaka siko abibona amenyesha ko inkurikizi ziva kuri icyo kiza ziri mu bihugu byinshi byo ku isi n'Uburundi budasigaye inyuma.
Niko bifata uko kuko mumanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe tugaye kuba rero zishobora kugurugwa urwo ruca n'uruza rugakunda murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kikihari usanga uruca n'uruza ruragira ku ntambwe rwariko nicyo tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracyari imvo nyinshi zijyanye n'ibyico kiza.
Abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'ibinywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga ariko akaba ari guhitishamwo.
Ivyo nibyo bica biboneka nyene babonye ati none tuze kuri hamahera muri OBR kongere turi hamahera ya corona beshi barashe barondera tubira ko inkwangire ukashanga nawo nibaba nibaciye bagira nki bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeye yo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo baye ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane nico gituma rero abantu beshi bacha babitinya bagacha ku mibari bari.
Bona matari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Guca mu kinywa bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kurangurira ikigoma nama nabahanuye misi yose umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywa bi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bofatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane buri yo mwene gihugu ariko ari yungunganye
ibyo biruko mu gihe icyo kiza kitaratera abayagihugu baho mu mabanda baje bukatacho bintu nabakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma. Iyo murekarengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu manuko by'igihugu muri komine ya Mabanda ihanura ubibe n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania. Umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri Ruheshi mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba. Iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cha COVID-19.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti banywanyi naha makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.